iyi mwumva ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa kabiri tariki 10 z'ukwezi kwa 10 mwaka w'2017. I Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka muri studio. Ndabahaye ikaze mu biganiro byacu.
Murahemukira Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ibyo muri gukora ntabwo mumukorera. Ugenda mukorera kandi. Tugomba kwemera ko mu Rwanda tugomba kuba demokarasi. Niba abanyamakuru bafotoraje n'abivuga byose uko mubayeho uko mwirirwa mukubita abaturage n'ibyo.
Uwo ni Maître Bernard Ntaganda wo mu mugambwe PS Imberakuri yo mu Rwanda aganyifato z'inzego z'umutekano mu rubanza rw'abagize umuryango wa nyakwigendera Assinapol Rwigara muri sentare nkuru ya Nyarugenge ku mugwa mukuru I Kigali. Iyo nkuru cyo kimwe n'iyindi yerekeye abakinguza amateka bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babiri baraye babonanye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza, hamwe n'iyerekeye imvura ivanze n'imiyaga yasenyeye ibitari bike mu ntara ya Murambya. Turaziba kiza mukanya mugume ku maradio yanyu. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Waramutse neza Aloise.
Waramutse Oriane, ndamutse n'abaduteze amatwi. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres aranegura ibitero byo kuri wa mbere byakozwe n'abarwanyi bahurikiye mu muhari ADF mu ntara ya Kivu y'uburaruko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byavuyemo yicwa ry'abasirikare babiri ba ONU bamuka mu gihugu cya Tanzania, abandi 18 barakomereka. Mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa mbere n'umuvugizi wiwe, Guterres yarahugije abagenzi n'imiryango yabuze ndetse na Repubulika Zunze Ubumwe za Tanzania yifuriza abakomeretse gukira n'ingoga. Guterres asaba abategetsi ba Leta ya Kongo kunyarutsa gutohoza kuri ubwo bwicanyi no kurengutsa imbere y'ubutungane abo buzokwagira. Arangiza asaba ubugira kandi imihari yose yitwaje ibirwanisho muri icyo gihugu kubishyira hasi, kandi akavuga ko ibitero bitumbera inteko zibungabunga amahoro bishobora kujya mu murwi w'ibyaha byo mu ntambara kandi bihanwa n'amategeko mpuzamakungu. Muri Tanzania, imodoka yunguruza abantu mu bwoko bwa minibus yaraguye mu kiyaga Victoria ihitana abantu 12, batatu gusa nibo bashoboye kurokoka. Ibyo byashikirijwe mu itangazo ryasomwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu kuri uyu wa mbere. Jo Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yababajwe n'abo bantu bafiriye muri icyo kiyaga kiri mu ntara ya Mwanza. Iyo modoka yataye barabara igeze ku kiraro cyahitwa Kigonga ni muri district ya Misungwi. Ibimenyesha makuru byo muri ako karere bivuga ko abo batatu bashoboye kurokoka barobwe n'abari aho igihe iryo sanganya ryaba. Igihugu cya Nigeria kuri uyu wa mbere niho cyatangura guca imanza kivunga za mbere z'abagirizwa kuba abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram. Ubushikiranganji bw'ubutungane bwa Nigeria buvuga ko abo barwanyi bashika 2000 bafashwe kuvaho Boko Haram utanguriye kwica abantu mu mwaka wa 2009. Abantu 2000 nibo bamaze kwicwa muri ubwo bwicanyi, abandi 2,600,000 barahungiye mu buraruko bw'igihugu. Salihu Othman Izahe avugira ubwo bushikiranganji amenyesha ko abarwanyi bashika 1,670 bafungiwe mu ikambi ya gisirikare y'i Kayinji ari bo bategekanya kuburanishwa ubwa mbere. Mu nyuma hazokurikira abandi 651 bafungiwe mu kambi ya gisirikare y'i Giwa I Maiduguri ku murwa mukuru w'intara ya Borno mu buraruko bw'igihugu. Amenyesha kandi ko muri bose 5 azokwicwa bazocirwa ibihano bihuje n'ivyaha bakoze. Umurwi w'abahinga ba ONU washyizweho gucungere iyubahirizwa ry'ibihano byafatiwe Korea ya Ruguru, mumesha ko hari ubwato 4 bumaze guca kubiri n'ibyo bihano buca bubuzwa kugerera ku kivuko icyaricyo cyose cyo ku isi. Ibyo byashyikirijwe kuri uyu wa mbere na Hage Griffiths ajejwe gutunganya ibikorwa muri uwo murwi. Amenyesha ko iyo ngingo yafashwe ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 10 kandi ko bwafashwe butwaye ibidandazwa muri Korea ya Ruguru, kandi icyo gihugu cyarafatiwe ibihano. Amakuru atangwa na begereye abo bahinga avuga ko ubwo bwato bune bwahowe gutwara ibizuku ivyuma hamwe n'amafi muri Korea ya ruguru bisanzwe biri ku rutonde rw'ibibujijwe n'ivyo bihano kwinjizwa muri ico gihugu. Griffiths avuga ko bubaye bwa mbere muri Kaise County ubwato butwara ibidandazwa bubuzwa kugerera ku kivuko cyo kwisi. Hano muri Leta Zunze za Amerika amazu y'abantu ashika ku 1,500 hamwe n'izindi nyubakwa z'ubudandaji zarahiye ziratokombera zituriwe n'umuriro wadutse muri Leta ya California muri Leta Zunze za Amerika. Ibyo bikaba byashikirijwe kuri uyu wa mbere n'umukuru arongoye igisata kijejwe kurwanya imiriro muri iyo leta. Nta muntu yapfuye aratangazwa, ariko abatari bake batazwi ibitigiri muri iyo miriro yadutse mu makomine atatu yo muri iyo leta barakomeretse. Abantu 20,000 barahungishijwe barimwo n'abari barwariye mu bitaro byari muri ibyo bice. Igisata kijejwe amashamba n'imiriro muri California kivuga ko icyateye iyo miriro yadutse ku munsi w'Imana cyatanguye gutohozwa. Amakomine ya Napa, Sonoma na Yuba yasinzikajwe n'uwo muriro yashizwe mu bihe nk'iby'ibihugu biri mu ntambara. Imvubu zirenga ijana zaratowe zarafuye mu ruzi ruca mu ishyamba cimeza muri Namibia. Umushikiranganji w'ibidukikije muri ico gihugu yabitangaje kuri wa mbere ko zishobora kuba zishwe n'indwara y'amakara canke maladie du charbon mu Gifaransa. Amatohoza rero akaba yaratangwe kugira bamenye intandaro y'ubwo rupfu rw'izo mvubu.
Turakoze ya Louise kuri ayo makuru udushikirije. Ubunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda. Sentare nkuru ya Nyarugenge yarunguruje inshuro ya kabiri urubanza rw'umunyepolitiki atavuga rumwe na Leta y'u Rwanda, umwari Diane Shima Rwigara, kubera inzitizi zibandanya kwiyerekana muri urwo rubanza. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa i Kigali mu Rwanda.
Abariko bose uko ari batatu bonye kugezwa mu rukiko boshye mu mapingu. Umutekano haba mu cyumba cy'urukiko no hanze yacyo wari wakajijwe bikomeye, kandi abapolisi byibura bane kuri bururegwa niyo bari bamurinze mbere yo kubinjiza mu rukiko. Ntajwi nta n'ishusho byari byemewe mu rukiko ku banyamakuru uretse kwandika. Imbaga yakubise iruzura mu cyumba cy'urukiko cyari cyongerewemo intebe ariko bibi by'ubusa, ku buryo umucamanza yifashishaga indangururamajwi ngo buri wese n'abari hanze bumve. Abaregwa Diane Shima Rwigara, murumuna w'Amahoro Anne Rwigara na Mukangemanyi Adeline Rwigara ubabyara, noneho bageze imbere y'urukiko bunganiwe na Maître Pierre Celestin Buhuru. Uyu munyamategeko yabwiye urukiko ko haba mu bushinjacyaha n'ubwanditsi bw'urukiko batamuhaye imyanzuro y'urubanza ngo abashe kuburana. Ati urukiko rugendera ku mategeko ngo rukomeze ruheshe ishema igihugu. Dufite amategeko meza yanditse rero nakurikizwe. Akeneye inyandiko mvugo z'ibyafatiriwe kwa Rwigara avuga ko ari byo ntandaro y'ibyaha bakurikiranyweho. Ibyo ni amajwi y'ibiganiro kuri telefone, ubutumwa baregwa bandikiranaga kuri WhatsApp. Ibaruwa Anne Rwigara bivugwa ko yandikiye ikinyamakuru Jeune Afrique urutonde Diane Rwigara yashyikirije komisiyo y'igihugu y'amatora rugaragaza imikono yashyigikiraga kandidatire ye ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yashize, kugira ngo barebe ko imikono aregwa niba yarayihimbye n'ibindi. Yasabaga ko umucamanza yasubi ku rubanza mu gihe cy'iminsi itanu akabonana n'abaregwa bakaganira kuri dosiye yose. Yasabye kandi ko urukiko rutegeka ubushinjacyaha bugatanga inyandiko mvugo za dosiye. Umucamanza yamubajije niba barihuje muri sisiteme n'ubushinjacyaha n'ubwanditsi kuko ariho iyo myanzuro igaragara. Maître Buhuru yavuze ko hari ibyo adashobora kugeraho nk'iyo myanzuro atikereka niba muri sisiteme harimo ibirego bibiri. Ubushinjacyaha bwikomye umunyamategeko kugira ubushake buke kuri iyo myanzuro, buvuga ko imyanzuro igaragara n'urukiko bwavuze ko bakekwaho ibyaha batabirenganiramo bwemera isubika rubanza, ariko busaba ko bitafata iminsi itanu kuko ari ikirego cyihutirwa kigomba guhita kiburanishwa mu masaha 72. Urukiko rwabajije ubushinjacyaha niba kuri iyo dosiye hagaragara impamvu bushingiraho bubakeka maze busubira bizako ziriho, ariko bushimangira ko butabaha dosiye yose kuko icyiciro bugeze hari ibanga kuko batagaragazwa abatanga bo hamya mu iperereza rigikomeje. Maître Buhuru yavuze ko nk'abanyamategeko nabo babika amabanga kandi ko batakwica amategeko. Hari bimwe mu bimenyetso nk'ibaruwa bivuga ko Anne Rwigara yandikiye ikinyamakuru Jeune Afrique n'urutonde Diane Rwigara yashyikirije Leke byose asanga nta banga ribirimo, cyane ko byamaje gusakazwa mu bitangazamakuru. Nkamwe mu majwi agize ibyo biganiro bimwe mu bitangazamakuru by'imbere hano mu gihugu byarangije kubitangaza binakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Madame Mukangemanyi Adeline Rwigara yatsi ijambo maze azamura ikiganza abwira umucamanza ati: "Nzamuha icyubahiro cy'Imana kandi ndabashimiye. Aleluya." Nibwo mu ijwi rituje yazamuye amaranga mutima mu rukiko maze bamwe bazunguza imitwe abandi bimyoza mu majwi yo hasa abandi bubika imitwe yavuze ko batazi ibyo baregwa ati baduhe dosiye nge n'abana banje tumenye ibyo baregwa bagumye kugenda basa n'ababiduciramo amarenga ubushinjacyaha bwavuze ko abaregwa bose bamenyeshejwe ibyo baregwa kandi n'amajwi y'ibiganiro ku matelefone bayumvishijwe babazwa urukiko rwanzuye ko nta mpamvu yo gutegeka ubushinjacyaha gutanga inyandiko mvugo za dosiye kuko hari bimwe mu bimenyetso metere buhuru yabona rwanzuye ko igihe yakenera amajwi yajya kuyumvira mu bushinjacyaha Kumwanya wo gutegura dosiye rwavuze ko ari uburenganzira baregwa bemererwa n'amategeko ariko bakabuhabwa bwa nyuma kuko ubwa mbere batabukoresheje uko bikwiye urubanza rwanagaragayemo bahungu babiri ba nyakwigendera sina Paul Rwigara Arioste Rwigara na Aristote Rwigara rwanagaragayemo Maitre Bernard Ntaganda president fondateur w'ishyaka PS imbere kuri ritavuga n'umwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda byamaze gucikamo ibice mu magambo make n'ijwi rya Amerika uyu munyapolitike yavuze ko kuza muri uru rubanza aricyo yise kugurizanya kuko nawahora afungwa afungurwa Aha kuri kiko wabonaga ibitangazamakuru byo mu Rwanda na mpuzamahanga bishaka kumva icyo avuga kuri uru rubanza rw'umunyapolitiki mugenzi we Maitre Ntaganda nawe washakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda mu 2010 ntibimuhiraga komereza muri gereza nyuma yo kumuhamya ibyaha byo kugambirira kuvutsa igihugu mudendezo kuri kiko rwisumbuye rwa Nyarugenge igipolisi cyahise gihagarika ibiganiro yahaga itangazamakuru maze kibirukana mu ifasi y'urukiko umva uko Ntaganda yabwiraga abapolisi bamushushubikana n'itangazamakuru
Oya hangana ni muri parike ni mutabera
parike y'abaturage n'ise ko waje gutera Murahe mu kira president Republika Paul Kagame. Ibyo muri gukora ntago mumukorera. Ngenda mukorera kandi. Tugomba kwemera ko mu Rwanda gomba kuba demokarasi. Niba abanye makuru abafotoraje n'abivuga byose uko mubayeho kumindwa mu kubita abaturage n'ibyo. Ubwo niba mumuhitaza muturage mu muzamo kije mu.
Nibyahereyeho kuko no hanze y'ifasi y'urukiko wa polisi bari bashushubikanye Maitre Ntaganda bashatse no guhohotera abanyamakuru ngo batagira icyo bakora kuri mikoro z'ibitangazamakuru bitandukanye Maitre Ntaganda ati
uko byagenda kose nabivuze demokarasi igomba kubaho mu Rwanda bazanyica havuka abandi nta waruzi ko Diane zavuka bazanyica havuke ba Ntaganda Bernard benshi ndagira ngo nongere bishimangire u Rwanda ntago arakarwa u Rwanda rugomba kwemera demokarasi nkuko ibindi bihugu byemera demokarasi cyane cyane ibidukikije
abaregwa bose uko ari batatu barahurira ku cyaha cyo kugambira guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Diane Rwigara aregwa icyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano gikomoka ku mikono yakusanya agashaka kwiyamamariza gutegeka u Rwanda ntabigereho kuko ngo yasinyishije n'abapfuye nyina bya Adeline Rwigara warabonanamo n'icyaha gifatwa nk'umwihariko cy'ivangura no gukurura amacakubiri ibi byaha byose abaregwa bavuga ko bishingiye kuri politiki iburanisha rizakomeza ku itariki ya 11 z'uko kwezi kwa 10 bagira ubusa ijwi Amerika ikigali
abakinguza amateka bo muri leta zunze ubumwe za Amerika babiri James Inhofe aserukira leta ya Oklahoma na Michael Enzi aserukira leta ya Wyoming barabonanye na perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ejo ku munsi wa mbere ibujumbura mu Burundi mu byo bayaze harimo imigambi y'iterambere y'u Burundi hamwe n'ivyerekeye wa mugwi ujejwe kuri no kunywanisha abarundi nkuko tubibwirwa na Alain Diomède Nzeyimana icegera cy'umuvugizi wa presidency y'u Burundi yakurikiranye uwo mubonano abivuga bavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
icyubahiro umukuru w'igihugu yahaye umubonano umukenguza mateka Jim Inhofe yarahererekejwe n'umukenguza mateka Mike Enzi bakaba rero bari baje kuramutsa umukenguza umukuru w'igihugu nuko basanzwe babikora bakaba bavuga yuko Mike Enhofe we yari amaze kuza inshuro zigera kuri 8 bakaba bari baje kugira ngo n'ubundi babandanye n'imigenderanire iri hagati yabo hamwe n'imigenderanire hagati y'ibihugu Burundi na Repubulika ya Amerika
mu majambo make cyane rwose ikintu bashite ko n'ikihe ikintu bayaze cyane n'iki
cyane cyane umukenguza mateka Jim Inhofe yashimiye n'ikibazo mu kuri gihugu ukuntu akoresheje ibishoboka byo kugira ngo uburundi butere imbere akanamushimira cyane cyane yuko ari umukuru w'igihugu yashyize imana imbere ati natwebwe muri leta zunze ubumwe za Amerika yuko dukora mu kazi ka politiki imana turayashyira imbere ati turanafite n'umugwi wo gusenga imisozi kwa gatatu ibyo bita prayer breakfast ati turasenga ati igice cyose turanasengera n'u Burundi ati kugwa ubu ari kugira ngo Burundi buheraheze ibikorwa cyatanguwe baturutse mu masezerano ya Arusha kugira ngo Abarundi bamenye ukuri bamenye n'ukuntu bashobora kubikoranira kuyagirira kubikirana kuva Burundi ubu habuze nta yo kwikwira kugira kuko abenshi barabizi yuko igihugu cyagiye kiraca muri bitari byiza cyane.
Muri iki gihe hari ikibazo gihambaye cyane rwose eka c'ibiganiro bihuza Abarundi cyane cyane ibibera hagati byarabaye, ariko ibiganiro bihuza leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo bibera i Arusha byabitekanijwe kw'ibyo biganiro bibanda bizoba mu kwezi kw'icumi. Ibyo biganiro ku Barundi benshi eka no ku n'ibihugu bicuditse n'u Burundi, ibyo biganiro byarateje cyane rwose. Hari ikintu wavuze kubyerekeye kwihutisha ibyo biganiro bihuza Abarundi?
Icyo kicyo cyerekeye mu biganiro kigeze kigaruka mu biganiro bagiraniye uyu munsi.
Muri iki gihe nk'uko mubizi mu ndwi heze harabaye ivyemezo bibiri vyo mu rwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ujejwe agati y'akazi ya muntu, aho vyibonekeza ko hariho ibintu vyereka agati y'akazi ya muntu katubahirijwe mu Burundi. Ico kibazo ntabwo senateur James Inhofe na senateur Michael Enzi bigeze bakiyagana mukuru w'igihugu.
Nk'uko nababwiye abo bakenguza amategeko baturutse muri Leta Zunze za Amerika bari baje cyane cyane kugira ngo bumvirize ibiriko birakorwa hagati mu gihugu kugira ngo igihugu kirabe kurushaho kukinura mu byerekezo gutera imbere. Bakaba batangiye rero muri ibyo byinshi bisanga rimwe na bimwe bigaruka ku binyoma bigenda bera hirya no hino kuri za interineti.
Tugarutse kuri urwo rugendo rwa senateur James Inhofe na senateur Michael Enzi, mwavuze ko cyane cyane bashimikiye ku migambi y'ukuntu Burundi bwotera imbere. Hari impanuro baba bashikirije kugira ngo Burundi nabwo nyine buze bwafata inzira y'iterambere?
Ego me nyenshi mukuru w'igihugu yaberetse ibisata bimwe na bimwe abagwizatunga muri Amerika bashobora gukorera mu kugira ngo igihugu kisenyume gitere imbere. Hakaba hariho wanashaka n'abagwizatunga basanzwe bamaze gutangura gukorera ngaha mu gihugu cyacu Burundi, aho ibikorwa biboneka Burundi bukeneye ari ibintu by'umuyagankuba cyane cyane mukaba muzi yuko n'igisata
cyo kare na gataka na zinyenye kiriko kirateye imbere. Ala Diomede Zainana icegera cyo umuvugizi wa presidence y'u Burundi.
Murakoze cyane.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuve mu Burundi tugaruke mu Rwanda gato. Ibiro by'igihugu bijejwe ibiharuro mu bisata bitandukanye kimaze gutangaza ko mu Rwanda ko abantu bashika ku 600,000 badafise akazi. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Asunta Kaboyi.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare cyari gisaba kigaragaza umubare w'abashomeri gishingiye hanini ku bantu baba bifuza akazi bakigashakisha, ariko ubu uyu mubare wiyongereyeho abakora ubuhinzi bw'amaramuko butabasigira ibyo bajyana ku isoko. Ubushakashatsi bwasohowe kuri uyu wa mbere n'ikigo gishinzwe ibarurisha mibare mu Rwanda bugaragaza uko isoko ry'umurimo rihagaze mu gihugu. Ubu bushakashatsi bwagaragaje ko abafite akazi bangana na 3,318,000 n'abantu 532, mu gihe abageze igihe cyo gukora mu Rwanda ari 3,625,529, bisobanuye ko barenga 600,000 mu Rwanda batagira icyo bakora. Gusa uyu mubare nturimo abakora ubuhinzi bashaka amaramuko, nabo bo basigaye babarwa nk'abadafite akazi muri iki gihe. Ikigo gishinzwe ibarurishamibare bari mu Rwanda kigaragaza ko abo bahinzi bagera kuri 1,163,986 nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza. Aba bahinzi bongereye umubare w'abashomeri mu Rwanda, abenshi ni abiyitirira uyu mwuga ariko bakarengaho bakaburira n'icyo kurya.
Hari igihe twawe nkanjye ubwanjye nabonaga 180,000 kuko icyo gihe nari nkirufite, none byararangiye no kugira ngo mbone icyo kurya. Ubu ngubu ni amahane,
turashonje ubu byahatari turagiye cyiza ahubwo ko twabereye turaho gutyo n'ibitoki twabiretse
kubera ko inaha imvura yahiga gake iyo tugera igihe cyo guhinga ukagera igihe cyo guhinga izuba rikava imyaka igihe imaze kuba myiza izuba rigacana hagasarura bati hakunda gusarura abantu bake n'ahora n'inzara mbega muri make
kubera ibihe by'ibiza byagiye biba kenshi hagiye hava izuba
ntabwo mukigira ya myaka ngo murye muvuture byararanye
nta myaka myinshi kiriho
ubushakashatsi bwa muri sokuru uyu wa mbere mubare w'abanyarwanda badafite akazi uri kuri 16 n'ibice 70% ubariyemo n'abahingira amaramuko ubushomeri mu rubyiruko hagati y'imyaka 16 kugeza kuri 30 ukaba buri kuri 21% ugendeye ku mashuri abantu bize abafite akazi bangana na 51% nta mashuri bize 29% bize amashuri abanza 5% biga icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye na 9% barangije yisumbuye 6% n'abarangije kaminuza umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare mu Rwanda Murangwa Yusuf yavuze ko impamvu iki kigereranyo cy'abashomeri kiyongereye ari uko abakora imirimo y'ubuhinzi bw'amaramuko babazwe nabo nk'abadafite akazi muri iki gihe
kubera ko ubu ngubu abantu bose bakora ariko ntibasagurira amasoko ntibanunguke ngo bahabwe amafaranga ubu twabashyize ku ruhande bitavuze ko nta murimo bafite bidavuze ko ntacyo bakora bafite ibyo bakora ariko icyo twifuza ni ukubona ko buri umwe wese ufite icyo akora yunguka akabona amafaranga cyangwa akabihemberwa
Murangwa yavuze ko umuntu ubarwa nk'ufite akazi ari ubasha kwitunga agasagurira amasoko cyangwa se ufite akazi ahemberwa yavuze ko nubwo imibare iri hejuru nta ngaruka izagira ku bukungu bw'igihugu ahubwo ifasha abantu bashinzwe igenamigambi gutegura ejo hazaza
icya kabiri iyi mibare se ifite ingaruka ku bukungu mu magambo make nta ngaruka ahubwo ingaruka nziza zihari nuko imibare nk'iyo yasohotse igatandukanya abafite umurimo ariko utarakazi gatanga umusaruro ufatika iyo byose bikamenyekana neza ingaruka nziza nuko abashinzwe za gahunda na zabo barabireba neza bakamenya ibyo ari byo bagategura neza ubukungu bikagenda neza mu cyaka
Minisitiri w'imari n'igenamigambi Ambasaderi Claver Gatete yavuze ko iyi mibare bagiye kuyiheraho bashyiraho ingamba zigamije gushakira benshi akazi Gatete abajijwe impamvu abarangije kaminuza bafite akazi bakiri bake yavuze ko hari ubwo umuntu arangiza adafite ubumenyi bukenewe n'abikorera ariyo mpamvu hashyizweho gahunda zitandukanye zifasha abarangije kwiga kwihugura bakagira ubumenyi bubafasha kujya guhangana ku isoko ry'umurimo Asunta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
tugaruke mu Burundi kandi imvura ivanze umuyaga yarasenyaguye ku muhingamo wo ku munsi wa mbere amazi atari make yongera yonona imirima myinshi mu ntara ya Muramvya hagati mu gihugu cy'u Burundi uramatari w'iyo ntara Emmanuel Niyongeko yabwiye ijwi rya Amerika ko ivyononekaye bitaramenyekana patiri mukuru wa paruwasi Muramvya Geraze Mugero w'Imana mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Diane Ninahazwe yamubwiye bimwe mu vyononekaye muri paruwasi yabo tubatega amatwi
iyo mvura yatanguye kugwa isahindwi n'igice hanyuma rero iragurura amabati hariho uruhande runini rw'amabiro ane akaba na chapelle dusengeramwo na partie de toilette n'igice c'amabati y'isengero yagurutse ibyo nibyo byabaye
uburaro abapatiri bo ngaho basanzwe babamwo bwobwo ntaco bwabaye
twagize imana uwo muyaga w'igihuhusi ntiwashikiriye ivyumba turaramwo kaba arakamara amaza nitwa tukivuga ngega
iyo sengero yo ngaho imuramvya n'isengero izwi yuko inasengeramwo abantu batandukanye baza bava mu micungara ritandukanye igize intara ya Muramvya yononekaye ku buryo abantu bashobora kuba barasanasana bagapfa kuhasengera canke ni kuburyo atawuza kuhasengera muri uno mwanya
hagurutse nk'amabati ashika hafi 25 mugahantu ni hanini ubu dufise ubwoba yuko hasubiye kuza umuyaga ushobora gucutuma ugurura byinshi hanyuma kandi hariho kuri urwo ruhande nk'ivyuma bifasha mu majwi bishobora guca byononekara imvura iciyigwa icyo gituma turonsa abagira neza batugwana ko hakiri kare ngo babagize neza cyane
hari ico muri ko murakora ku rwego rwa paruwasi kugira ngo mwe murasanasana n'utwo twasigaye mwongere mukingire n'ivyo mumva bishobora kuhononekarira
ku rwego rwa paruwasi twagize imana ko vyabaye ariho turi kugira ngo duce dutabara nk'amadokima menshi yo mu biro vya patiri mukuru mu biro vy'umukarani mu biro vy'ababikira bakiri leta niya niyaduhitiye ko turi ko turagerageza gutabara ibyo twoshobora gutabara ngico cyambere nico kinini hanyuma ibindi yemwe twiteza batugarukira ko nyene
Patiri mukuru wa paroisse Murambya Gerazize Mugero w'Imana tubashimiye cyane gose kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
yemwe nanye ndakengurutse cyane kuri iryo jwi rya Amerika kuko riratugarukiye ko no mukutwereka yuko yumvise byatubayeho murakoze cyane
Ijwi rya Amerika ryabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye reka tubashikiriza ijambo nyamukuru ribashikiriza bimwe mu ngingo nyinshi zitandukanye zisobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Ku itariki 12 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'igihumbi kimwe 1492 ubwato butatu bw'igihugu cya Espagne bwari buyobowe na Christophe Colomb bwashitse ku izinga muri iki gihe ari amazinga ya Bahamas kwibuka iyo tariki bizwi ku izina rya Columbus Day n'ibintu byabaye ku mwaka utashye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva ico gihe iyo tariki yatumye haba uguhanahana gukomeye mu makungu kw'ibifungurwa ibitungwa ibitegwa abantu n'indwara byahinduye isi Kubera izo mvo umwaka w'1492 ubonwa n'abakurikirana ibya kahise batari bake ko ari uwo mwaka ufise insiguro nini cyane mu mateka y'isi abantu baba ku isi bariyongeye ibirenga inshuro zine kuva mu mwaka w'1492 bariyongeye inshuro zibiri hagati y'umwaka w'1650 n'umwaka w'1850 Naho impamvu zavyo ari nyinshi imvo nyamukuru y'ukongerekana bikomeye kw'abantu ku isi vyavuye kukuboneka kw'ibifungurwa ukwiyongera ku bifungurwa vyabakavukire muri Amerika nk'ibitegwa bitanga ibifungurwa nk'ibigori ibiraya itomati biyoba imyumbati inanasi pilipili na noix de coco vyaragize uruhara rukomeye ibiraya vyacitse igifungurwa gikomeye cyane ku bakene mu karere ko muri Amerika yo hagati n'uburaya bwo mu buraruko Ibigori n'imyumbati byazanye ubwa mbere mu karere ka Afrika mu kinjana cya 16 bikaba byasubiriye izimbugwa abanyafrika bari basanzwe bafungura kuzana ubwa mbere mu Bushinwa ibifungurwa bivuye mu karere ka Amerika nk'ibiraya ibigori n'ibiyoba byatumye abantu biyongera bikomeye cyane hagati y'imyaka y'igihumbi n'amajana atanu n'imyaka y'igihumbi n'amajana atandatu na mirongo itanu mu kinjana cya 18 Abarenga icyagatatu cy'abantu baba ku isi ico gihe baba mu gihugu cy'Ubushinwa imbere y'umwaka w'1492 nta micungo yabazwa muri leta ya Florida nta bitoke byavugwa mu gihugu cya Equateur uguhanahana ibifungurwa ku isi kuva ico gihe byatumye amatomate azanwa ubwa mbere mu Butaliyano ikawa muri Colombia na Indonesia inanasi zizanwa ubwa mbere mu mazinga ya Hawaii ibitego bitanga kawucu bizanwa muri Afrika Ipiripiri izanwa muri Thailand, Ubushinwa n'Ubuhindi, shokora nayo izanwa mu gihugu cy'u Swiss. Ugushika ku bwato butatu butoyi kwizinga mu mazinga ya Bahamas, vyatumye ibintu bihinduka bikomeye cyane ku isi mu buryo bitari bwibonekeza imbere yaho. Vyagize ingaruka zikomeye kuri kazoza k'ikiremwa muntu mu binjana byakurikiye. Vyatumye haba imigenderanire hagati y'ibice bitandukanye byo ku isi biciye mu budandaji, uguhanahana ivyiyumviro n'imico. Mu mwaka w'1492 abantu baba ku isi ico gihe batanguye kuja hamwe nk'umuryango mpuzamakungu ivyo bikaba vyagiriye akamaro abantu bose bo ku isi
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri kino gitondo, ndetse mwese mwaduteze amatwi turabashimiye, dushimira n'abadufashije kwegeranya ibiganiro byo muri kino gitondo, ndashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma kuri micro i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka, amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Tubifurije umunsi mwiza, murakoze.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.